mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Veniste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda guhera kuri wa kane guhamagarira abayisilamu gusenga mu rukerera hakoreshejwe indangururamajwi byahagaritswe bisabwe na Leta.
Twagumye nko kubaha no kumvira no gukorana neza, ariko ubundi kubyari bisanzwe twe ku cyivuzo cyacu twumvaga twakabaye gukomeza nk'uko bisanzwe.
Sheikh Mbarushimana Suleiman, umujyanama wa Mufti w'u Rwanda. Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rw'iterabwoba rwahanishije Jean Baptiste Mugimba gufunga imyaka 25, rumuhamije ibyaha bya genocide. De mu Burundi mu minsi ine gusa icyemezo kibuza taxi moto za tuktuk n'abagari kwinjira rwagati mu mujyi wa Bujumbura kizatangira gushyirwa mu bikorwa. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugumi ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wongeye kwirirwa.
Takize mwirwe Veniste. Harabandanya havugwa intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kwa kane yarasabye imfashanyo Budagi, abwira inama nshinga amateka y'icyo gihugu ko hari uruhome rurushasha ruriko rurubakwa ku mugabane wa Buraya hagati y'ukwishira no kwizana hamwe n'ububisha. Yavuze ko uru ruhome ruriko ruraba rurerure igihe cyose hari bombe iguye kuri Ukraine ntihagire ingingo zifatwa. Yaraneguye Ubudagi kuba bufasha mu bikorwa by'umuringoti wa gaze izova mu Burusiya. Avuga ko Ubudagi bwashyize imbere inyungu z'ubutunzi imbere y'umutekano wa Ukraine. Perezida Zelensky yavuze ibi mu gihe mu gisagara cya Mariupol cyo mu bumanuko bwa Ukraine utwigoro two gutabara abantu twabandanije jo ku munsi wa kane, aho Ukraine yavuze ko Uburusiya bwagavye ibitero by'indege mu kibanza carimwo abasivile baharugwa amajana bari bahinyegeje. Uburusiya ariko bwo burahakana kugira uruhara muri ivyo bitero byo kwica abasivile. Ku munsi wa gatatu, Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden yarishuye akamo ka Ukraine mu gutanga ifashanyo ingana imiliyoni 800,000 z'amadolari zirimwo n'ibigwanisho byo kuzibira ibisasu bya misile by'Uburusiya. Iyi mfashanyo nshasha ya Amerika icishikana ku miliyaridi w'amadolari Amerika ihaye Ukraine mu kiringo cy'indwi imwe gusa. Kuri iyo ntambara nyene, abategetsi muri Leta Zunze za Amerika bavuga ko Perezida Biden ataza kurya umunwa igihe aganira kuri wa gatanu na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping. Perezida Biden aragaragaza amakenga ya Amerika ku Bushinwa bushobora guha Uburusiya ibigwanisho mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabwiye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa kane ko Perezida Biden agabisha Perezida Xi Jinping ku ngaruka Ubushinwa bushobora kuzogira bwemeye guha Uburusiya ibikoresho bya gisirikare hamwe n'izindi mfashanyo kuri Ukraine. Jen Psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri White House nawe nyene yavuze ko iki kiganiro kiza gutuma kandi Leta ya Amerika imenya neza na neza aho Ubushinwa buhagaze kuri intambara iri kirabera muri Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ku mugabane wa Afrika, abimukira hafi 70 nibo bakekwa kuba barafuye inyuma yo kuburirwa irengero ku nkengera z'amazi ya Libya mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ejo kuwa kane ko abimukira 22 batowe barapfuye inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi hagati y'amatariki ya 27 z'ukwa kabiri na 12 z'ukwa gatatu. Ni mu gihe abandi 47 baburiwe irengero. Muri ndi sanganya rya vuba, OIM yavuze ko ubwato bwari bwikoreye abimukira 25 bwibiye bugeze ku kivuko cyo mu gisagara cya Tobruk. Abimukira bafira muri Mediterane baciye bashika ku 2015 aho umwaka ugeze gushika ubu. Federico Soda aserukira OIM muri Libya yasabye ko akwiye kugira igikozwe kugira abafira mu mazi bagabanuke. Libya yabaye muhora wabimukira akenshi bava mu bihugu byasinzikajwe n'intambara hamwe n'ubukene, aho bemera guca mu mayira bashobora gusigamwo ubuzima kugira bashike ku mugabane wa Buraya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi Hasel rivuga ko abimukira barenga 123,000 bashitse mu Butaliyano bavuye muri Libya na Tunisia mu 2021, biyongereye 95,000 ugereranije n'umwaka w'imbere yaho. Nayo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riragiriza Irani kuba yarakoze ibyaha. Irani yaragandaguye hafi abantu 280 mu mwaka uheze, nk'uko biri muri raporo yashyizwe ahagaragara ejo ku wa kane n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe agateka ka muntu kuri Irani. Igihe yariko arashikiriza iyo raporo akanama ka ONU kajejwe iby'agateka ka zina muntu, Javaid Rehman yavuze ko abishwe bagirijwe ibyaha bishingiye ku biyayuramutwe biyongereye. Yavuze kandi ko mu 2021 abantu hafi 280 barimo abakenyezi 10 bagandaguwe. Irani yaramiriye kure ibivugwa na ONU, yemeza ko iyo raporo ikozwe ku mvo za politike.
Urakoze Aloyizi Bigirimana na mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri akadomo radio wacu vewa.com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwahanishije Jean Baptiste Mugimba gufunga imyaka 25, rwamuhamije ibyaha bya jenoside. Ibyaha arabihakana, yahise ajuririra ibihano. N'inkuru ya Eric Bagirubusa.
Amarira akumiro n'agahinda nibyo byaranze abavandimwe ba bwana Jean Baptiste Mugimba ni nyuma yo kumva igihano urukiko rwamukatiye cyo gufunga imyaka 25. Urukiko rwamuhamije ibyaha bibiri, ubushinjacyaha bumurega gucura umugambi wo gukora jenoside no kubikitso mu gukora jenoside. Urukiko rwamuhamije inama yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 yiswe Comité de Crise. Iyo nama ubushinjacyaha buvuga ko yabereye kwa Mugimba inacurirwamo umugambi wo kwica Abatutsi. Muri iyo nama abatangabuhamya bemeje ko yakorewemo intonde z'Abatutsi bo muri Nyakabanda no mu nkengero zayo. Abatangabuhamya DAM na DFM barindiye umutekano niba urukiko rwashingiyeho ubuhamya bwabo. Rushingiye ku ngingo z'amategeko, urukiko rwavuze ko ntaho rwahera rwemeza ko atakurikije iyo nama, kuko hari abatangabuhamya bayimushinja bemeza n'ibyabereyemo. Ni mu gihurerwa we avuga ko ku matariki ubushinjacyaha bumuregaho yari yimukiye mu Kiyovu. Urukiko rwavuze ko atagaragaza amasaha yabiriye muri Nyakabanda. Urukiko rwibutsa ko Mugimba yemeza ko yageze ku Gisenyi ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 1994, we akavuga ko atashoboraga gutumiza iyo nama. Rushingiye ku zindi imanza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania, umucamanza yavuze ko urukiko rushobora gushingira ku buhamya bw'umuntu umwe iyo rusanze bufite reme kandi bwaratanzwe n'umuntu wo kwizerwa. Yashimangiye ko rwabushingiraho kabone niyo nta bimenyetso bindi bubishyigikira. Yavuze ko kumutangabuhamya wahawe izina rya DAM ataratanze amakuru areba Mugimba mu nkiko gacaca bitamubuza kuyatangira igihe bibaye ngombwa. Yavuze kandi ko kuba abatangabuhamya bashinja Mugimba barakoze jenoside bitababuza gutanga ubuhamya kandi urukiko rukabushingiraho. Ibyo Mugimba n'abamushinjura bavuga byose urukiko rwavuze ko nta shingiro bifite. Kubamushinjura bavuga ko bakoreshejwe n'ubushinjacyaha ku ngufu urukiko rwabiteshije agaciro, bavuga ko bibumbatiye urujijo. Urukiko rwavuze ko ibyo abo batangabuhamya bavuga birimo gushidikanya. Hari bimwe mu bikorwa abatangabuhamya bashinja Mugimba urukiko rwatesheje agaciro ruvuga ko nta ruhare rwe rugaragara. Kuba Mugimba aratanze imigabane ingana n'amafaranga 10,000 muri radio RTLM yabibaga urwango, ubushinjacyaha bumurega ko bimugira icyitso cy'abakoze jenoside. Mugimba Mugimba akavuga ko yabikoze agamije ubucuruzi busanzwe. Urukiko rwarabisesenguye avuga ko ashoramo iyo migabane atarazi ko RTRM izabiba urwango mu biganiro byayo. Rwavuze ko atigeze agira uruhare mu mikorere y'iyo radio umunsi ku wundi. Rwavuze ko amafaranga yatanze muri RTRM atari inkunga ya ngombwa ku bakoze jenoside ku buryo yabiryozwa. Kucyo gushyiraho amabariyeri no kuyayobora, nacyo urukiko rwavuze ko abatangabuhamya bakimushinja batagaragaza neza uruhare rwe. Rwavuze ko ubuhamya bwabo burimo ugushidikanya ku buryo utabishingiraho. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rushingiye ku bimenyetso rufite, rwahamije Mugimba icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside n'icyaha cyo kuba icyitso cy'abakoze jenoside. Rwavuze ko bigize impurirane mbonezamugambi, rushingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga ubujurire mu Rwanda. Rwavuze ko Mugimba yagombye kuba hanishwa igihano cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Rushingiye kandi ku buryo Mugimba yaburanye atagora ubutabera. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha imanza zo ku rwego mpuzamahanga n'iziterabwoba rwamugabanyirije ibihano, rwamuhanishije imyaka 25 y'igifungo muri gereza. Rwamusone yamagarama y'urubanza kuko aburana afunzwe. Urukiko rwibukije ko afite iminsi 30 yo kujurira ibihano. Ako kanya Mugimba yahise ajurira ibihano. Byari bigoye kugira icyo umuryango we watangaza kuko bari mu marira kumiro n'agahinda. Bamuherekeje kuva ku cyumba cy'urukiko kugeza ku modoka yamusubije muri gereza. Bwana Jean Baptiste Mugimba w'imyaka 63 y'amavuko yahoze ari umukozi w'abanye inkuru y'igihugu BNR mu gihe cy'imyaka 12. Yabayeho umunyamabanga mukuru w'agateganyo w'ishyaka rya CDR. Mu mwaka w'2016 nibwo igihugu cy'Ubuhorande cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Igihano akatiwe ni nacyo bwana Jean-Claude Yamuremye bakunze kwita Nzinga yakatiwe. Aba bombi baje mu ndege imwe bavuye mu gihugu cy'Ubuhorande. Bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tukiri mu Rwanda, guhera kuri wa kane guhamagarira abayisilamu amasengesho mu rukerera hakoreshejwe indangururamajwi byahagaritswe. Ubwo buryo buzwi nka adhan ntibuzongera gukoreshwa mu misigiti yose yo mu gihugu. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda warabyemeye bisabwe na leta y'u Rwanda, ivuga ko ubwo buryo buzana urusaku. Inkuru irambuye Asumutakaboyi.
Ibi byavuzwe n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda Damur wavuze ko wakiriye icyemezo cya guverinoma y'u Rwanda gisaba guhagarika ikoreshwa ry'ibyuma ndangururamajwi mu muhamagaro wa adhan mu rukerera ku misigiti yose yo mu gihugu. Itangazo ryasohowe na Damur ryamenyesheje abayobozi b'imisigiti yose yo mu Rwanda n'abayisilamu muri rusange ko guhera kuri uyu wa kane umuhamagaro w'iswara yo mu rukerera uzajya utambuka ku misigiti yose yo mu Rwanda hadakoreshejwe indangururamajwi. Itangazo rije rikurikira iryari ryasohowe kuri uyu wa kabiri ryagaragaza ko hahagaritswe imisigiti 8. Ibintu bitari byashimishije abayisilamu. Kuri Sheikh Mbarushimana Suleiman umujyanama wa mufti w'u Rwanda agaragaza ko basanga adhan ntacyo yari itwaye.
Nifuza yuko iyo adhan yakomeza hose no mu bihe byose. Kubera yuko yari imaze igihe ikorwa ntabaragaragaza ko hari bamwe bibangamye. Ikitwa urusaku twebwe ku rwego rw'abayisilamu ntabwo tubona ko adhan iri muri urwo rwego rw'urusaku kuko ikorwa mu buryo bw'ijwi riringaniye kandi ikaba mu minota ibiri. Ku buryo utabigereranya n'ibyakoreshwa urusaku rw'igihe kirekire runabangamye cyane.
Uyu muyobozi ariko asobanura ko nubwo bafite uko babyumva, idini ya Isilamu isaba kubaha ibyemezo by'abayobozi b'igihugu niyo binyuranije n'ubushake bwabo.
Twahisemo kubyihanganira no kubyakira kubera yuko Korani irabitubwira ko igihe nk'iki tuba tugomba kubyemera. Ibihe by'intumwa Imana ibaha n'umugisha nayo byigeze kujya bibaho ibihe nk'ibyo, bakavuga batari ko ubu muri bino bihe bimeze gutya habonetse impamvu zinizi hari ibyo turi bwihanganire ubundi tutarisanzwe tugenderaho. Twabyumye nko kubaha no kumvira no gukorana neza, ariko ubundi ku byari bisanzwe twe ku cyifuzo cyacu twumvaga twakabaye bikomeza nk'uko bisanzwe.
Nubwo amabwiriza yatanzwe ko abayobora amasengesho aribo bitwa ba imamu bagomba guhagarika indangururamajwi zo mu rukerera, bamwe mu bayoboke b'idini ya Isilamu cyane cyane abatuye mu cyaro bavuga ko iki cyemezo kitari gikwiye. Uyu atuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo.
Birabangamye cyane, noneho byagira no mu cyaro bikaba birengejeho. Urabona mu cyaro ntabwo abantu baba banatuye hamwe akenshi. Burya mu cyaro abenshi ntibagira n'ayo masaha cyangwa ayo matelefoni baba bacungana n'umuriro, nubwo ngo bose bakangurwa n'adhana. Iyo adhana rero ituma bamenya igihe cy'iswara, n'utabashije kujya ku musigiti kuko wenda hamubanye kure abasha gusari agasarira ku gihe nubwo yasariri iwe. Kandi no mu byaro hoho icyo kibazo cyo kuvuga ngo barasakuza cyo ntago kijye kinabaho, ahubwo kuri bo n'ikimenyetso cyabo cy'abajya ku kazi cy'abajya kwiga n'abasari.
Iki cyemezo cyo guhagarika ikoreshwa ry'indangururamajwi mu gihugu cyose cyatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kuri uyu wa gatatu abinyujije kuri Radio y'Igihugu. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umuhamagaro wa Vani mu rukerera kirembise igiti yose yo mu gihugu ndetse n'abandi bantu bose bashobora gukurura urusaku rubangamira uburenganzira bw'abaturage. Yumvikanishije ko iki cyemezo kitareba imisigiti y'abayisilamu gusa, ko kinareba insengero za kiliziya n'abandi bashobora gutera urusaku rukangura abaturage. Avuga ko uretse kuba biteganywa n'itegeko binajyana n'uburenganzira bw'abaturage, kuko nabo baba bakeneye kuryama bagasinzira nta nkomyi. Kugeza ubu abayisilamu nibo bagize icyo bavuga kuri iki cyemezo, andi matorero n'amadini kugeza ubu ntacyo yatangaje, nubwo amenshi asenga ku manywa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mu minsi ine gusa icyemezo kibuza taxi moto za tuk-tuk n'amagare kwinjira rwagati mu mujyi wa Bujumbura kizatangira gushyirwa mu bikorwa. Abantu bagera ku 220,000 niko kazi bakuramo amaronko abanyagihugu bifashishaga ubwo buryo bwo gutwara abantu, nabo baribaza ikizabusimbura. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Mu gufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini c'igisagara ca Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mu ndwi heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara ca Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategurira icyanke biriya biza bibuza kwinginga ija mu ngiro, bagira ngo bamenyeshe yuko bajya nyina bibwira no bagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogatere bakazi.
Ibi nibyo bari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo, kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujana mu Nyakabiga, ubundi nka mujana mu Buyenzi, ubundi nka mujana za Kigobe, abanyeshure bane bose rasio fise umugore nsabana muhira
nkuba abana ndabigisha ndakuye mu mwuga wiwanje nkubu undi mwe ndarabasimbo ningene bagiye kuzosura kuja ku ishuri yabani forome ntahane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisive hariyo ndabona nkubu no gusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
cye nka je mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije umba ningenge kaze cyane.
Kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenya gwa cane n'abakorera muri iki gisagara cha Bujumbura, barimwe abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure. Aba nabo bakaba babwije ujya America ku bukene bugiye kwiyongera kuko namikoro yabo yarasanzwe ari make.
Iyi mpunzi ntaje we yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo na ifata kubera amabisi kuja mu mabisi cucegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ko ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye.
Kena hura nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku shuri. Rero bwari uburyo bubangutse cyane, mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yari zimbutse ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku natwa nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha, ntibigiye koroha na gatoyi. Kuri ni ingingo ije kutubohera amaboko mu mugongo.
Mumisi heze imbere yuko umushikiranganje ndira ko buca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma. President Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacho buza abantu boja mwibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye.
Ntabwo n'umweje ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umutekano kuko ubu turi mu gihe cyuko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe kuko nta kibazo cy'umwe n'igihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti.
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'Uburundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo bagasaba leta y'Uburundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose.
Nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda barabukene turimwo bakaraha nuko n'ubuzizo cha kugenda nabi leta rero nibirabe baganze babangire ku ino ngingo twegawe n'igihugu natwe tumeregwe neza
mu byukuri niryo twasaba leta kugira ngo birabe neza.
Mu itangazo riherutse gushikirizwa n'amashirahamwe Oricom na Parisem rivuga ko tukutuku taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku 100,000 harimo na benezo abazigendesha abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri izo bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku moto na makinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera gisagara cha Bujumbura gusa mu gihe yingingo yafashwe yora mu kidahinduwe. Thierry Vendayishimiye, Ijwi d'Amerika, Kigali.
Muntu mbere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi d'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi d'Amerika ni radio yanyu.
Tukivuga ku Burundi murwa mukuru w'icyo gihugu gitega haravugwa ibura rya makara abayatwika baravuga ko basabwa kwishyura imisoro ikabije abayacuruza bayaranguye nabo bakavuga ko bayakura kuri ku buryo agera mu mujyi wa Gitega henje cyane. Abashinzwe ibidukikije barashishikariza abaturage gukoresha imbabura za kijyambere zikoresha inkwi nkeya. Inkuru Ijwi d'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi buragezwaho na Desire Hatungimana.
Nkuko bivugwa na bamwe mu badandaza ayo makara, ibitasi bisabwa kugira ngo bace ibiti bakuramwe amakara n'umurengera. Uno mugabo asanzwe aca ibiti by'amakara mu gitara ciwe ahitamo kuyagurisha ku gatumbiwe kuboza inyama kutubare kubera ko atinya gucibwa ibitasi bindi mu ibarabara. Ari nacyo gituma amakara cakena mu gisagara.
Je nka jewe nsanzwe nshora mu gihe naciye nk'uduti twiwanje. Je nka nk'uduti tushobora kuvanga mu mufuko, nkaza numva ngo ashobora kurega itasi ngo c'ibihumbi 100. Twabizi tw'umufuko nkabona ati je gushoga itasi nacyo ndoronka, ko nta bitasi nta bitara bindi bindi mva ndangura. Sanga niyo wagerageje kwiciye utwo twitwawe ugira ubwoba kudushora. Mbe gushora nyene canke ndanguritse hari hajya botsinyama. Nkatinya kuyazaga mu gisagara.
Aba nabo barangura ibitara kugira ngo bahinguremwe amakara bashora, bemeza ko ibiti vyazinje ku rugero runini ari nico gituma ushoboye kurinda iyeyi nawe aheza kihagarara ko mukuranguza kugira ngo ntakora homba.
Mweni giti wewe mugiye kuvugana aguharurira ati ibintu byarazimbye acaru kwa kuntu nawe cha giti ya giteye akacagomba kukizimba koreye natwe rero tukaje turaba kwicara turashobora kuvuga ati aha nitwaronka korasiyo azobamaze.
Wewe ugize ngurazanye amakara kwiye uhuye na komiseri acavuga ati shira mu modoka yose muce mugende kwacu subira inyuma ko nyene hari nawe nico gitaru bari cyo wakopesheje umuntu yakwizeye urumva nizangoranira ko kabiri wewe ugira ingorane kwa wa wundi ko bamuhenze urumva ivyo mubwira bya komiseri ntavyemera acahubwira ko aramanyanga uhuye mbere n'umuntu mbere akaze baca bakubaha gucya minote ushuje mugasho.
Abashora ayo baranguye mu mitumba bayashora mu gisagara cha Gitega bavuga ko nabo bagenda kuyategera kure ariko kandi bakavuga ko igipolisi kijejwe gukingira ibidukikije kitaborohereza ibituma baca mu nzira z'ikirundi gutyo bagashikana amakara yamaze kuduga igiciro.
Twego buye turagenda bya turonka amakara tujya gutegera tukaja hiyo ku ruvubu ducisha mu nzira z'ikirundi bya tuyashikanine ica tuyashikana ga amakara zimbye cyane gose iyo bishitse naho ico gihe tukabaza yuko mu nzira atana kimwe tugacisha mikaburi ibintu byukurereka nyene tubaza yuko dushobora kuyashikana neza
kubera yuko abayaranguza bayavanye mu mitumba kure bayaranguza zimbye bituma n'abayadandaza ku myando nabo nyene bayazimbako. Ivyo ni vyemezwa n'uno mukenyezi asanzwe yanda amakara ku myando muri quartier ya Magarama iri hagati mu gisagara ca Gitega.
Tuvyuka saa 9 z'ijoro tuja kuyaronde bayazanye hake yabaca babafata mu ibaraba tuza kuyarindira kure kuko niturindira ko bayashikana ngaha kuko nibikunda ko bayashikana tuza turakenja kenja mu ibaraba twumvise yameze nabi dushatureka.
Daniel Nankwa hafi arangwe igipolisi kijejwe gukingira impanuka no gukingira ibidukikije mu ntara ya Gitega avuga ko ipolisi arongoye atamuntu ashora amakara aburabuzwa n'ico gipolisi mu gihe afise impapuro zose zisabwa n'amategeko ajyanye no gukingira ibidukikije. Iryo kena ry'amakara ryatumye imiryango imwe imwe ihindura inyifato abahora batsa imbabura zibiri bagatekesha imwe kugira ngo bagabanye amakara bahora bakoresha. Iyindi miryango yahisemo gukoresha imbabura za kijambere zidatwara inkwi nyinshi izo kenshi bakunda kwita ziganya amakara canke cyane rumwe. Abakenyezi baremeza kwiyombabura yababereye kirumara mu miryango.
Namashiga ya kijambere ufise dukiduke urashoboye guhisha bitagoranye nkibiharagura ushoboye kubitekesha nkibisate bitanu ugacusanga no gusigara birasigaye ni ya mbere gose. Ikibazo cyo gusenya kiroroshe cyane kubera nshenye umuganda amenya yuko nzodicana indwi yose
nkinkwi nkizahora zihisha ibiharage ubu uzirashobora guhisha ibiharage n'ingereko zahora ziteka ibiharage byonyine akarusho kubidukikije umuntu yahora cyane inkwi nyinshi ugiye nko gutema nk'inkwi nka zibiri ugasanga uzicanishije iminsi nk'ibiri nyene mugubu uwatemye nk'ibiti nka bibiri urashoboye kubicana nk'indwi zibiri.
Umufuko w'amakara wahora ugugwa ibihumbi icumi mu gisagara cya Gitega haraheze imyaka ibiri uno munsi ugugwa hagati y'amafaranga ibihumbi icumi na mirongo ibiri. Abajejwe gukingira ibidukikije mu gisagara cya Gitega basaba abanyagisagara bose kwijukira imbabura zaziganya amakara kuko byofasha cyane mu kubungabunga ibidukikije.
Urakoze Desire Hatungimana. Ni hano turangirije aya makuru hamwe na Dieudonne Cyubahiro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimire mwese kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi: iteme umugabo azambuka aritinda gitunze kandi ngo nta mukene wikebesha imanzi. Munangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Amahoro n'imigisha ngo muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze kumva makuru kuri radio yacu rwamudenderwa muderiri ndagasharishari kashiraga boka mazima kano kurimbura ngerutizimba mu kirago nibutse by'amashuri maze mbyumva nk'ejo bambi 14 kuba umuntu umugabo ye ngo basuri n'inkumi mbiru diruko abana n'abasaza bazirikana waho muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifuza.